VOA. Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndi neza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa Mungu itariki 10 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2016 muri kumwe na Federica Mundikije.
Dushitse aho hantu uwo mwene wacu yaciye arasigwa kwabonye itoroshi itumuritse. Yari dutomye ko gucyanye urusoroca ruvuga rero nzambo nabaye imiriro n'imiriro gusiga imiteragurika impande yanjye.
Uyo avukana na Jean Nduwimana yaraye agandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi arimo isanganya ry'imodoka ryahitanye abantu 18 ejo ku munsi wa gatandatu mu ijoro muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Abantu bashika 18 baritavye umuremyi kuri umunsi wa gatandatu mu ijoro bahitanywe n'isanganya ry'imodoka muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Ababonye iryo sanganya hamwe n'abarusinze bavuga ko iryo sanganya ryatewe n'umuvuduko munini. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Iyo sanganya ryabaye nk'igihe cy'isaha 12 n'inusu z'ijoro nk'uko abari muri iyo modokari n'abari hafi yaho ryabereye babyemeza. Iyo modoka yagiriye isanganya ku musozi Karunga zone Benga muri komini Sare mu gihe yari kwija ahitwa mu Rushubi ku mugwa mukuru wa komini Sare. Ingenzi zari muri iyo bisi y'ishyirahamwe rya leta ryo gutwara abantu n'ibintu Trako zivuga ku muvuduko munini ariyo ntandaro y'iryo sanganya. Ubu n'umwe muri bo
nari nyuma ya shoferi imodoka iriruka gose iriruka imbere hari propogisi zibiri ni moto kubikurikirana kuko yaranyaruka gose iyo bo turenganye iruguru ahantu hagutse imwe propogisi imwe arayidubura irare arayirengana ni moto arayirengana hasigara imodoka imwe propogisi imwe iri imbere. Tugeze rero hari ahantu haruguru hari ikawa no hepfo y'ibarabara hari inzu y'amabati tuyirenganye yanzu niho yaciye aje kumudubura. Agiye kumudubura urya propogisi nawe yaramwimye nzira acabona ahava mugonga acara kata nk'umukwepera gose acarije kuyisubiza mu ibarabara imodoka irya twarimo amapine kiraro kagiye kuyigarura ikirabandanya nzamona ikiye kumukaratusi turasimbye ndanumva ngo pu munsi ibarabara yeme nagira ngo irahagarara kumbe yaciguma igira puku puku aha nagenda gonga ku bindi umva abantu tugenda turumva twavuye ku ntebe umva kiguye urubavu bariya bose bace baza kutujyama ku ruhande kwarimo ikirahindukira garama tuce turatembagara kandi irasubira kabiri gatatu ngira inshuro kane je niho nobona garukiye.
Turetse umuvuduko munini abari muri iyo modokari bemeza ko yari yarengeje rwose igitigiri cy'abantu yemerewe gutwara. Aba twabasanze ku bitaro byo mu Rushubi
twarengeje ama kubera hariho n'abagenda bahagaze abicara bose bari bakwiye bumva bari umubiri wose none nikoma atanze kubona icyo mu ijoro ko ndingaha mero sandaho umuduko wa dutaye ibindi byakurikiye nabonye ndi ngaha mero sandaho mu ishyamba yaranyifeze amaraso ashushe sinakubwira ingene banshikanye hano ku ibarabara kugira nasanze njyamye ngaha je naheruka tukiri mu muduka turiko tuduka kugira twararenga nk'ijana n'itanu.
Baba bacitse ku icumu baba banyagihugu baba hafi yahabere iryo sanganya basaba leta gukora ibarabara bacamwo no gucungera kurusha uko imodoka zipakira abantu zigenda n'ibitigiri byabo zitwara.
Hari ibintu byari bikenewe gukurikiranwa kuko jewe ndavye nk'isanganya kugene ryaraye ribaye nkara ubwishyi bw'abantu ryaraye rihitanye. Hari ibintu bikwiye kuba bibaho hari ikintu bon reverend umuntu mutoyi muga hari ikintu nateye kwibaza cyane nibaje none imodoka za leta zoba ziri hasi rase nko kwizindi ziri hasi rase kuko uravye abantu ibiri kipakira ntigeregere urugezo ngo ivugire ujuje iruzuze intebe hamiga pakira mu mirongo abahagaze ivyo bituma habaye isanganya rihitana abantu benshi batari gufatwa n'iryo sanganya kuberako leta iri kiratanga amategeko yabikwiye nayo kuyakurikiza.
Sije nasaba no ko twubakira ibarabara ryiza byatuma n'ibarabara hano rimeze nabi nsaba ko badukorera ibarabara kubera imodoka zigenda zirikangura
wana nkiri ibarabara ricamo imiduga myinshi amamoto risa n'iritunze amazone y'iyo ruguru egizone y'ikomine atunzwe n'iri barabara bakwiye kurikora rigakomera hanyuma rero imiduga ikabandanya irirengana kureshyira banki kaburimbo
nusaba leta ikabanza ikamvuza kuko ni agisida nta buryo mfise sinovuga ngo nkwaje ndumwe nabo twari kumwe twese cye niko ndavyimvira
gushika ubu ibitigiri nyezina by'abasize ubuzima muri iyo sanganya ntibiramenyekana mu mushuri isanganya rikiba haramakuru yavuze ko abantu bagera ku 40 bahasize ubuzima Mustanteri wa Komisare Gilbert Niyonkuru yemeza ko abantu 18 ari bo bitavye imana muri iryo sanganya abandi bashika 55 bakomereka amenyesha kandi ko bakomeretse bamwe ariko bavurirwa mu bitaro vyo muri Komisare abandi ku mugwa mukuru Bujumbura imiduga y'ishyirahamwe rya leta Otraco ryunguruza abantu n'ibintu mu gihugu hagati akatari gake ikunze guhurumbirwa n'abantu benshi kubera ibiciro vyayo biri hasi ugereranije n'imiduga y'abikorera utwabo canke abantu ugiti cyabo naho vyanditswe ko kizira kurenza abantu batekanijwe na assurance abayigenderamo baridoga ko bapakirwa buzuranye ko naho bitekanijwe ko hari abakozi bategerezwa gusuzuma ibitigiriza bazigenderamo mu ntazi zitandukanye Eloge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge abantu bashika 18 baritavye umuremyi kuri uyu wa gatandatu mu ijoro bahitanywe iyo ni inkuru twabashikirije mu kanya ariko inkuru tugiye kwashikiriza ni inkuru ivuga ko umwe wajejwe intwaro ku mutumba Kivumu muri komine Mugamba mu ntara Bururi yaraye agandaguye mu muryango wiwe bavuga ko yagandaguwe n'abantu itwaje ibigwanisho abo bari bafatikanije gutwara kuri uyu mutumba bavuga ko azize ukwiyamiriza abo bita inkozi z'ibibi zimaze iminsi zisahura abantu kuri uyu mutumba ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Mana urakira polo ya urarai bitabo by'Imana uramuna muhore mana umuhore abantu barayo bamukanda
Ndomungu Jean Paul batazira ikora Imana kiretse ko yagira kandi mu batuye ku mutumba Kivumu yarasanzwe urumenyesha Imana gusikisa inyarurambi ikukira paruwasi Muramba ijumi ko murumva n'igihe mwene wabo bari bavanye mu rubanza igihe yagandagurwa Uyu mwene wabo yatubwiye yuko bamugandaguye babasanze mu karere ko barataha hagati gishitsa himwe n'isemwe n'usuzi joro
dushitsa uhantu uwo mwene wacu yaciye yarasigwa kwabonye toroshi itumuritse yayi dutomye ko gucyanye urusoro rucaro bavuga rero nzambona abaye imiriro n'imiriro gusiga umiteragurika impande yanjye ntimbye hasi numva ivuna iryo rikumarindugamwo njya ahantu mu gisaka kiri haruguru ninyegezayo bahejeje kubona yuko bamuhejeje niho bavuga bati byaheze nta bindi ubwo tugende byaheze ndabumva amajwi atatu badahuye
Jean Pondo wa Mungu batazira bikora Imana yarashwe amasoro ne mu mutwe Masige twamubona riya yoberanye aho bafatikanije kurongora umutumba Kivumu ngo rufu nibarubona nk'igisida bavuga ko wari umugambi wo kumugandagura wari wateguwe
sindavyita kore ya gisida cyumvikana ko ari umugambi bari wari wateguwe kuko uwo muntu arinza ava mu rugo rw'umuntu agategegwa n'ukuvuga ko bari bamwitego uravye ninge nabamurashinsa sezine mu mutwe nipfuhere
abagandaguye Jean Paul Nduwamungu baba muhoye ibyo kwiyamiriza imigwi y'abagizi banabi Huko makuru twakuye ku mutumba Kivumu abivuga ayo makuru nyene yemezaho ku munsi wa Mungu w'indwi iheze igari ko arigesha mu nkuka y'imisa yakishijemwo ibijanye n'amazi misi biba kuri uyo mutumba Kivumu
aca sigura ati aba bantu uriko muri aba bakene azobahumira ati njewe nagomba munyice ariko muzoba mwishe bikora Imana ndwa Mungu ariko ntimuzoba mwishe babikora Imana abavuga kuri bazogumaho kandi bazoguma bakuzira
arumva nkuyo icyo twokubwiraho yishwe nuko yaguma semerera kandi mwisengero
wiwe umenyesha mana arinda bisigura mu ishengero nuko ubusuma bwa bamaze iminsi bwisibije ku musozi Kivumu kuko abanyagihugu baho babitwiganiye
umwe yaribwe ku gatandatu yaganye inkano y'amahunda baraza baramukubita no mu matwi hanyuma baratwara amahera yose yaganye abandi bibwe ku wa mbere baraye bafashe amahera y'icyayi baca baraza kubiba mwijuru
Aya imbere yaho hariho umuntu yari yibwe hoho barakoresheje n'amasase tutsinduka yo kuraba
Ayeje intwaro ku mutumba Kivumu bwa ko muri rusanga umutekano iwabo wifashe neza yamara ko batovye ava ku yindi mitumba bahanura bibi ntaguzwa Boniface nicegeye cy'umukuru w'umutumba Kivumu
ini Kivumu haho hari amahoro bava muri mukike bakahariho igitara hariya hejuru none kumbure bavayo bagerageje kurondera umuntu baza kugirira nabi
ariko naho muvuga yuko abantu babagizi banabi bava mu yindi mitumba none mebwe mu insiguro nyabaki kubona ko bamenye bati naka yahishije inzoga naka yadandaje inka
mwe nkwarishwa n'umureretse ahi wacu kumbure harabandi bavugana n'abandi bava handi bakaba nabo aribo baje kubereka
muri komune ya Mugamba mu ntara Bururi ubwa mbere haba kugandagurwa ku barongoye imitumba mu mwaka uheze umukuru mutumba mugendo ndengo Jerome Mutwa yaragandagwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze kurugiwe mu kwezi wa 3 mu gihe cyo 15 ushobora 16 cyega cyo umukuru mutumba mubira yaragandaguwe hafi y'urugo rw'iyo mu gikora taha iyo nakaba yari yitwa Mudomo Adrien mu kwezi nyene kwa 3 mu gihe cyo 1971 umukuru mutumba mubira niyo nkuru muri batazira singoye igira icwa n'abantu bamutegereye hafi yo kurugiwe Imanira Kinga abo bose bagiye baragandagurwa amakuru twaronse nuko bakudoma urutoke ku bantu bivuga ko ari imigwana cyane kwerekana ari ibigwanisho mu gihe ugira kane ku mutumba kivumu yaraya gandaguwe aho barabakorana ku mutumba kivumu bafite bakya kugwa umutekano wabo yamara bakemeza ko azofira ibanga
ngo baburiho buriho mugabo ntituzohora tuzoguma twiyamiriza no tuzoguma tubandanya nabandi barandanye bapanyima tuzoguma tubandanya dusemerera ko twobandanya dushigikira umutekano tuzobandanya manama tuyakure tuhamagara abanyagi kutubabwira tugendana n'ucimbire
kugira n'umutekano wajejwe intwaro ku mitumba bageramiwe muri komine ya mugabo muri kino gihe uramatabe intara buri inkunzi za Christian tumubaje nginyishu yatuhaye
kwako mitumba tubatera kama yuko kwama barikanuye hanene
none ko ariko baricwa bobo muri kumura bakingira gute mu gihe ari bo bajeje kugaruka no mutekano
erega bicwa nabo bahaye inda niyo ngorane ko tabo babivuze erega bahindukirira bahindukirira kuko banka kubavuga
Nduwamungu Jean Paul batazira biko imana yaramugaba imyaka 40 irenga asize umupfakazi n'abana babiri muri komine ya Mugamba intara ya Bururi Fidelite ishatse juge y'Amerika
urakoze Fidelite president Ntimantunganya yahoze atwara Burundi ari mu bahuriki mu hari Senarede uhanira demokrasi n'amasezerano ya Arusha babonanye n'intumwa ya president wa Leta Zunze Amerika mu ntara ya Afrika ibiyaga binini Thomas Perriello reka tumutega amatwi mu kiganiro yahaye iradio ijwi ry'Amerika avuga ibyo basavye uyo mutetsi
murabunda yuko ikibazo cy'u Burundi aho kigeze uyu munsi ari kibazo usanga kiraje ishinga ubwa mbere twebwe abantu twebwe nyene na cane cane mbere indongozi mu bandi haba ndibaza ko ari ku butegetsi canke mbere na twebwe hari ibibazo byinshi usanga tudahuje na gatonyi n'ubwo butegetsi mu gifasa twitwa opposition hanyuma kandi urabona hariho rero namakungu agenda kurikirana ikibazo cacu c'i Burundi utanguriye ku karere ukaja kuri Afrika mbere kuja no ku makungu yose igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero carerekanye yuko kigikurikirana neza kandi gishaka gufasha kw'abarundi twotera intambwe kugira turonke inyishu kuri ico kibazo gishobora kuzana ingorane mu Burundi ndoneho zaraje hoho ishora kuza no mu karere kandi naho nyine ronda ko zaje ubiye kuraba ingene abantu birirwa araterana amajambo ubwo twarose umwanya kuganira n'uwaserukira igihugu cya Amerika Obama muri kano karere kacu ubwa mbere turabashimira ku kugene Amerika igende iterera mwe iboneka uraje rujya rugendo uri ya munyamabanga kiyacegera cyo munyamabanga jejwe umengo w'amakungu yashikirije ibujumbura iyaherukayo turaze kandi uruhara ubuserukira yo guca Amerika muri nama y'umutekano yagize no kuvuga igihugu cya Amerika cyagize mu gufatwa kwa yangingo iheruka ku kibazo cy'u Burundi twongera rero turaca hirya no hino ingene tubona haboneka umuti kugira cy'u Burundi namusigurira ko twebwe dushikiye cyane ibiganiro byane bisabwa
mu majambo make cyane rwose president Ntimantunganya
birondera mu nzira y'amahoro
mu majambo make cyane rwose ikintu mwamushikirije mwebwe mwipfuza ko cokorwa n'iki
nuko abantu bobandanya bahimiriza abari bo bose na cyane cyane Leta y'u Burundi kugira bumve ko ibiganiro atabikumiriye ariyo nzira yonyine ishobora gutuma turonka inyishu nziza kandi ishimisha bose kandi ishobora kugira ayiteje abarundi urabona ko baruje cyane ugiye kuraba ingene ubukene bwinjiranye abarundi bose kuva ku muto gushika ku mukuru
abatavuga rumwe na Leta hari uruhara bafise muri uyu mudurumbanyo canke izo ngorane zose muvuze aho abarundi batakironka nico bashira ku munwa aho batakironka nagafasha harakabo
icambere no kubwira nuko ikiyo cy'u Burundi kitavuye kwatavuga rumwe na Leta kuko tuze turabyibutsa cavuye kutubahiriza amasezerano y'Arusha no kutubahiriza ibyizwa shingiro mu kurenga ku byanditse muri byo bwirizwa mu biraba ikirengo cy'umukuru w'igihugu. Ntabwo ruhara rero ubwa mbere abatavuga rumwe na leta bafise mugabo ikibazo iyo kivutse rero ica kibyara n'ibindi.
President ntibantunganya muravuze ikibazo cha manda ya gatatu ico kibazo ariko mu amakungu eka intumwa zose zagiye mu Burundi zisa n'izita kigarutse ko ivyo ntibibatera makenga kubona bavuga ko mwoja mu biganire gusa ico kibazo kitavuzwe.
Oye erega n'ubundi ubu ntawoza kugira ngo rekanje kuri ico kibazo cyonyine gusa kuko noneho cararengewe nica n'ibindi cyatumye mu Burundi kuko iyo hamaze kuba abantu bapfa urabona ibiharuro bitangwa ubu bamwe bati amajana 5 amajana 6 abandi imbere baterasha ku gihumbi mugabe ico tubura coco nuko hari abarundi bapfuye kubera ico kibazo.
Preza ntibantunganye mwavuze ko amakungu akwiye mwasavye ko amakungu yobandanya ahimiriza Burundi mbe uburyo bwo guhimiriza Burundi kugira ngo uje muri ivyo biganiro n'ubuhe muri mu bantu bo basaba ko ibihano byo bandanye gufatirwa Burundi abanyagihugu bavuga ko ivyo bihano bigira ingaruka mbi kuri bo cyane cyane
mu kirundi se turibuka ikirundi kiwacu gukananira abagabo ntiyimye kandi ngo gatozi k'intabarigwa ngo gashaka abagabo babona jewe ndu murunda kuri igihugu canje cyo kimwe n'abandi barundi je ndi batayo kututureka ku gihugu cacu kigende akagirira.
Amakuru makimina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizwe ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro ntorere kazoza ikiyago cha politike mutegurirwa na studio Ijambo. Mu kiyago cha politike ntorere kazoza uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku mutekano muri komine Mukike imwe mu makomine yaranzwe n'inyerekano mu bihe by'imbere y'amatora. Uno munsi tukarabira hamwe ivyumviro vy'ugwaruka go muri komine Mukike ku vyerekeye itsimbatazwa ry'umutekano.
Mbega yemwe kukidufuza ereka turibele mukabunge turakenye yekoko twiamenyo yabatwenzi.
Reka tudatevye duhe ijambo Krisi Munezero.
Komine Mukike iri mu makomine y'intara ya Bujumbura yabayemo imyerekano ubihevyegereje amatora abenshi mu bayitaba bakaba barwaruka. Uyu munsi inyuma hafi y'umwaka haravugwa abitwaje ibigwanisho batazwi bagisibije na cyane cyane mu busuma bw'imihana no mu micungararo. Uretse n'ivyo ubutembereye aho muri komine ya Mukike bugorovye arabona imigwi y'abasirikare batari bake batembera mu mitumba y'iyo komine. Imbere yuko duhi jambo ugaruka gwahi Mukike twagira tubanze tubashikane ku rubaho ni muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro ku mahwane ya makomine atatu Mukike Gisozi hamwe na komine Mugamba y'intara ya Bururi. Abadandaza baho ku rubaho baraherutse gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamwe bakavuga ko bo bari baje bavuye muri Mukike abandi bati ni muri komine Mugamba. Studio Ijambo ikaba yarungitse mugenzi wacu Terence Manirakiza.
Baramurashe kora mu kabari none n'amahera bakatwaka twe ntayo twashobora kuronka yarashwe n'abantu baje kwiba ikiyange ikiyange.
Uyo ni inshuti yiherutse guhura n'abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze aho adandariza kubera metero nka 5 uvuye ku muji wagenda hafi yaho bita kurubaho. Ako karere ngo karabangamiwe n'abantu bitwaje ibigwanisho biba imihana abadandaza eka mbere n'imiduga irengana bugorovye. Mubitero bikomeye byakozwe nabo bantu bitwaje ibigwanisho twashimye kugaruka ku badandaza baho kurubaho bibwe hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu mudandaza aradukira ku mayange uko vyamugendeye muri iryo joro.
Basambuye amatafari barasambura barinjira baratwara amahera atari make. Tuba tumaze iminsi tudandaza niko wa gatanu kuba atandatu kwa mungu meshi. Mera tari make baratwarana n'inzoga no umukozi aragombye kubyuka tubanga ati twumva twugaranye turugura bika.
Uyu munsi ibikorwa birabandanya aho kurubaho ariko rero ngo nubu umutima nturi munda baratinya kugirirwa nabi.
Nk'ubu kubera izi ngorane ziri hose mu bisanzwe nta muntu agitekana ntitunakidandaza mu bisanzwe ntitudandaza neza kubera izi ngorane z'umutekano muke.
Twe ntavyo tumenye ka guko yo twumvise hari umutekano mu tusha twugaje tugende
twe ngaha twaba dutanga sa 5 ijoro sa 4 busamo umuntu abe yagiye yashite ubusata sa 5 nta muntu ari bakingana none kadandaza.
Abo banyagihugu ngo ntibaheza ngo bamenye iyo ababateye bazanana ariko bamwe bagakeka ko bashobora kuba baca muri komine Mukike canke mu cungararo ya komine Mugamba. Abo banyagihugu bakemeza ko kenshi umutekano muke uboneka mu gihe abajejwe umutekano babinjiye mu mitumba
nkabo bagwanye bahuye n'abasirikare cy'aba police none nkuko aba bari ngaha kandi batagiye no muri ivyo batanabize agacaza nk'imodoka y'igipolisi naho abaciye nk'umukomiseri agaca ngaha ahaciye no kuvuga uwo bihuye namba ari umwana kiri mutonya n'ahatabazi namba baca bapakira bakabatwarira
bagasaba ko igitigiri cy'abajeje umutekano cyo kongerezwa kugira bizere ko ubusuma n'ubwicanyi bw'aho hantu butosubira.
Ikiyago
umuheto w'amahoro
sijyo ijambo
umushinge wo gushira hamwe.
Ikiganiro n'intorere kazoza nkuko mwavyumvise turiko turaganira ku ruhara rw'ugwaruka mu kugarukana amahoro n'umutekano muri komine Mukike. Ubunaho reka dushike muri zone Mayuyu aho muri komine Mukike twayaze n'ugwaruka ruhurikiye mu migambwe FNL CNDD-FDD Uprona imuhari w'ingendanyi hamwe na Croix Rouge. None muri komine Mukike hahitiye amaki
bisanzwe ibihuha vyari imbere amatora gihera bwo kubera ko ugwaruka rumwe rumwe twagiye turacisha ko tukigishanya iyo turi mu mirimo itandukanye turavye yuko atanyungu birimwo gusubiranamwo atakina kimwe byo tuzanira ivyo byahavuye biduhicirwa turabireka turumvikana twese tuje hamwe ubu turi mu umwe tukagirana inama hamwe twakurana akazi hamwe ndetse n'igikomye tutabarira hamwe tukavugana kugira ngo ntihagire umwasi yoduca mu cyaho.
Twanze tubaze tuti ahi wacu akahitiye byari byifashe gute?
Murakoze cyane. Ahi wacu dufatiye imbere y'amatora mbere je niho no shishikara cyane niho mbona hari hashushe kugwaruka hari abantu ngira ngo sinzi sinobita abansensa kuyoze barambabari kuko batwigisha ibintu amana natwe twagiye mu ibarabara turafata ibihiri turugara amabarabara tyo mu bisanzwe nari nsanzwe nkunda guhura n'imihari mugabo muri iyo mihari twaca tubona ugwaruka rwinshi twaronka akajya kubakwega duti inzira ntishika beshi baratwumviye ni nacyo gituma mu mvubu oye uhavugwa inagahingwe n'ukuri haragendwa naho dufite icyeyi beshi baza bahatinya natwe nyine twaritinya ubwacu ukabona ko uvuye ngaho ukashika nka ku birometero nka 10 ukumva ubwoba wibaza kuhura n'abagira umutekano bashaka kugira nabi kandi bakwitiranije n'ukuri ubu novuga yuko ico gihe imbere y'amatora ntihari horoshe n'imirimo imwe imwe haba ku makomine haba ku mashuri byose byarahagaze bihagaritswe n'ugwaruka bitwaje ubuhiri gusa nta mwoho bari bafise.
Mumbwire mbega mu bihe by'amatora hoho n'inyuma y'amatora haravuzwe hamasase byari byifashe gute?
Je ndi kandi Komanda Dominique nkuko bagenzi banje bagiye bavuga imbere y'amatora hari habi cyane harabaye manifestation barajya mu barabara
eguru hakara gwaraba yemu mabarabara ikomine yacu yatakaza ibintu byinshi cyane isoko ntiyarema neza hari ubwoba bwishye no mu banyagihugu
urutaja mu mwibarabara gogo kwabari mu bururi mu biki
bo ari abayikumira muhira cyangwa bakikora iko byabo canke hariho bakaguma baje hamwe bakavuga ibibega hanyuma ntagwa ntikwigize rushamirana ngo rushaka tushamirane bo inyuma amatora heze niyo byaje kuza cyane cyane batagura sana ariko nitwuvuga ngo abo bantu barasa twarababona ni masoro yavuga mu ijoro tukavyuvuga gucyo nta numwe yoza yemango je ndababonye ngo baracha ntibaraba ikana na kimwe twabona twavyuba mu ijoro turi mu mihana
aha imukiki haravuzwe ama inkoho amasase nibindi bintu biturika bitera ubwoba kumbere mutanu mumenyere
hari mu gihe cy'amatora nyuma yayo bahutwe twumvise amasase umuntu yarabonda hari amakarindira ko uco ko keshi byavuga mu ijoro kumurango ntabwo twigira tubona
ngo ni hari muri mwe kenye ndwaruka ko ngaha
aya ya nokuri ariko ntacyo twomenye bo nkajiwe ndavya humba abatubanye ndibaze ko tagwaruka gwarimo kuko ni gihe cimye yerekano bagasanga bafise ubuhiri canka amabuye ntanko bafise
uyu munsi naho nyene abantu baravuga bati nimukike n'ubu kumva ngo hari abantu baringanye bitwaje nkoho canke batera ubwo
shewe nkuko ndavyumva ndavyumva nk'ibihuha kuko nk'abo bantu bavuga ntabwo turabona twebwe ngahe mukike kenshi bavuga ko baza mu ijoro arabo bavuga ko ari abasoma kuko ngahamaja hafi nyatuba ngahe mukike nta baraza ngo ngaha bariba mu mabutike y'abantu umuntu bakibaja ko umuntu kumwiba baze ko baba bafise nk'amahera bahagenda bakamwiba mugabo n'abantu baza ari nk'abangahe usanga bashika nka batanu nk'umwe ukumva ko ari umwe yabarafise nk'uwo ari umuntu umwe ntitwovuga yuko iyo cyo bari nk'ikiro biri wara nk'abasoma niko tuba tubyibaza twebwe
nagira ndababaze umuntu arabye makuru amaze igihe avugwa baravuga bati aha mu micungara rushika hariya mu ijenda hose kwibarabara ry'igisozi n'ahandi hose bavuga bati hari abantu baje bariba hari abantu baje baratera mu ibarabara abantu bari kurarengana bakavuga ati abo bantu tubaravye baje bazanani mu kike
je nitwa Ndayikeje Alex mu bisanzwe ngaha muri komine yacu ya mukike ivyo bintu vy'abantu bagwana ntivyigeze ugwaruka rubijamo gusa hari abantu baja kwiba nkuko ba mugenzi njye agera bivuga baja kwiba mu mazu bakurikiye umuntu afise amahera cyangwa botike baje afise amahera hama hakaba nabandi bagomba twofata yuko ari nk'abatoba tukavyumva hirya yacu bavuga mu radio
cyewe nitwa Kabondo Lucien ndumuvuka komine iyo numvise yuko bari ko baravuga ko hari abantu bagiye gutera hanaka bakavuga ko baje bavi mu kike jewe birambabaza nkaririra munda nkarira tawe ndayaha kuko ni gitutsi gihambaye cyane ubwacu dutangura gusuzumana kandi turazinanye iyo dusuzumanye tukabona nakaraha hamukaza bumva ngo abanyamukiki bateye aha urumva ko niceye kandi rero icyo ceye kugira kituve ko kumva repete ngira ngo Imana izodufasha ukuri kurateba mugabo ndowutari kuraje habona je harageze igihe ndabwira musitani indi mu gutanga indangamuntu azararaba abo biyandika ko abanyamukiki kuko harabusanga bapfuye ahandi ari nk'abakozi akava nk'ingozi cyangwa ikaruzi akorino agacaza kurondera karanga muntu babafatira hariya n'umunyamukiki icyo ni cyagitutse kandi cyo kintu musitani yadukundiye aragidukorera abahindangamuntu bose ubuye babanza guca ku mukuru w'umutumba akabaho kwandika ko baba aho hantu abazi nitangazo yacu yari manika
nitwa Ndwezi Dieudonne cyo numvise bari ko baravuga yuko abantu bahungabanya umutekano bava muri mukike biramba badacane kuko iyo turi ko turabiraba nk'abantu keshi bo muri mukike naho mutamuzanira abantu benshi muramenyana ahantu bamwe bamwe musaba mumenyeranye aba bajene benshi muramenyana kubera murahurira ku mashuri murahurira mu bintu bitandukanye mukamenyana urashaka kumenya ati naka iyo bari muri ibi nuko kaya bari muri ibikorera muravugana benshi mamuzi nanye ugacya usanga abo bantu nuwe ntabwozi muri abo bavuga ugacya usanga muri abo nta muntu umwe umenyamo usanga ibyo bintu ucavuza komine kuvuga ngo abanyamukike nkuba ashaka kuvuga ngo bava mukike mukike ari mukike umusozi mukike uri hariya aye mukike uhona uhaza mugamba na mukike usanga ngo bava mukike ugasanga si mukike komine kuko umusozi ushobora kuba uri no muri mugamba
Nchuti mwese mukunda iradio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye uyu munsi bigaruka ngaha turashimiye studio Ijambo turashimiye kandi na ingenieur yadufashije mu buhinga by'ivyuma hamwe na Innocent yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese yari Ijwi ry'Amerika.